Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Abantu bitwaje mipanga barateye umutekano muke kandi baramaze gukwiragira mu mazone atandukanye mu gisagara cha Bujumbura nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara mu ndwi iheze Freddy Monimpa. Subwambere abantu bitwaje mipanga bavugwa mu micungararo ya Bujumbura barigeze kuvugwa muri kati ya Kibenga zone Kinindo, ariko gishasha muri iki gihe nuko batandukiye amazone ya Ngagara na Gihosha. Mu ntumbero yo gutuza uyu murwi, Mbonimpa yarakoresheje inama abajejwe intwaro n'umutekano mu gisagara cha Bujumbura, araheza aributsa ingingo zimwe zimwe zikwiye gufatwa buno nyene kugira ngo abo bantu bitwaza imipanga mu ijoro bamenyekane bongere batuzwe. Mbega amakuru y'abantu bateze umutekano muke mu Burundi barimo abantu bitwaje imipanga mu yavuga ko iki ikintu mwoba mwibaza gituma haba abantu bitwaje imipanga batarubika canke bica abandi niki ku bwanyu ubugizi bwa nabi nk'ubwo bworangizwa niki? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire bacu uyu munsi barimo Olivier Nkurunziza umunyamaga mukuru umugambwe ipona kaba kandi n'umuvugizi wawo. Mwiriwe neza Olivier Nkurunziza.
Mwiriwe neza Nkundikije kuba mwaturakengurutse.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Yego turaho, turakomeye, turamahoro.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Georges Nikiza umunyamabanga mukuru w'umugambwe RANAC, ni ukuvuga Rassemblement National pour le Changement. Mwiriwe neza Georges Nikiza.
Mwiriwe cane kuba mwadutumiye, kandi turashimira turamukije n'abantu bose batumbiriza. Ariko nagira mpindure gatoya, ndi umunyamabanga w'umugambwe, ndi umuvugizi w'umugambwe RANAC.
Umuvugizi murakoze cane gose. Murakomeye namwe ngaho i Bujumbura?
Turakomeye akazuba gusa.
Ego me. Imbere yuko mudushikiza rero ivyiyumviro vyanyu ku mutekano muke uterwa n'abantu bitwaje imipanga, reka tubanze dutega amatwi umukuru w'igisagara cha Bujumbura Freddy Mbonimpa avuga kuri ico kibazo mu nama yakoresheje.
Muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura. Ntirikiri banga, ariko aho bigira ivyo vy'ibipanga nibaza ko hariho, ntiyaba hariho tuwasambura kuko urabona ko ari byabyutse. Kera twavuga mu Kibenga, Kanyosha, ubigeze Ngagara, bigeze Gihosha, kandi rero barazaho batema umuntu nivo no gutwi. Uyu mutsi ucucika ukabura amaraso, muramuzi memba akamara yarafise mu bintu bijanye na culture n'umuziki, ntiyavuye aho n'abandi batema.
Mbonimpa yarashikirije kandi zimwe mu ngingo zigiye gufatwa mu buryo bwihutirwa.
Turiko turakoresha yandi makaye domenage azohabwa abarongo ya amazone n'abajejwe ipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe. Ivyo nta negotiation, tuzogira control bama bayigize, hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Mushyana dutangura kuri mwebwe Georges Nikiza, ku bwanyu abantu bitwaje mipanga bafise iyihe ntumbero botuzwa n'iki?
Sinumvise kibazo neza, ariko
abantu bitwaje mipanga botuzwa gute? Intumbero yawe wari ihe ku bwanyu?
Ego biragoye cyane kumenya intumbero yabo bantu, kuko kugira ngo umuntu amenye intumbero nuko baba fashwe na polisi hanyuma bakabadwa igituma ibyo bintu biba kuko mu majambo medora vile yavuze nta abantu yafashe nta abantu yavuze ko abantu bari bo ababikora ariko nuko ngahambisa cha Bujumbura bigize imisi biba ndetse isimo gisaga cha Bujumbura turafise nabandi yitega muri komine rya Sotase n'umuntu yatemaguwe ibipanga nkuko nyene urumva rero igihe abapolisi badafasha abantu abageze umutekano kugira ngo bababaze by'ukuri icyo bashaka abatuma biragoye nk'umugambi hanafi kumenya intumbero y'abo bantu icyo umuntu yovuga gusa ni uko ari abicanyi n'abambuzi bakwiye kurwanywa
ku bwanyu uruhara rwa polisi eka abajejwe umutekano abanyagihugu eka gukorana kwa nyabutatu nk'uko babivuga ikintu cyo gukorwa kugira ngo icyo kibazo gihagarare maguru masha niki tukiri kuwe wenyene nikiza
ikintu ubwa mbere hoho birababaje cyane yuko abantu bashobora gutera urugo rw'umuntu mu gisagara ukuntu abantu babayeho usanga imihana yegeranye cyane ugasanga iregeranye ku buryo umuntu yokwiyumvira yuko hamwe umuntu atemye umuntu hamagatabaza yuko bomufata hanyuma kuva muri iminsi hariho abapolisi bita ko begeye abanyagihugu police de proximité hakaba n'abanyagihugu ibyumvikana rero ingene umuntu ashobora gutera umuntu ku rugo umuntu agatabaza akabura n'umuntu amutabara ikenewe rero ni ikintu bavuga mu Gifaransa conscience collective kera abantu baratabarana ariko by'ukuri ko umuntu abibona umuntu aravuze induru ko yatemaguwe abantu bakidaga ibintu bikabuko ntagira umuntu afatwa ntagira gutabarana byumvikane yuko hariho agahaze muri ya nyabutatu na kongo ni nyabune yuko hakira agahaze hari ibintu bohindura cyane cyane abantu bagatabarana kuko ntibyumvikane kandi umuntu ashobora gutera ngaha mu gisiga abantu begeranye cyane cyane ibintu bamwije abantu baguma biryamye nk'uko umenga nta kibaye abapolisi nabo bakari mu gisiga turababona imisi turababona ariko gushaka kuri isaha ntibaraduha n'umuntu umwe yafashwe kugira ngo ashobore kubazwa tumenye ibyo arize kuko iyo n'umutekano mwe kuri bose yaba umunyamugambwe yaba ubusenga yaba utari ubudasenga yaba abantu bose ntituzi ubutemwa ntituzi uramukiwejo ni uko ibyo bintu bisa n'uko biteye ubwoba ngaha mu gisagara ni uko rero abantu guhagukira conscience collective ni ukuvuga kwikubita agashi kwa benshi abantu bagatabarana
namwe Mushyantahe Olivier Nkurunziza ndababaza ikibazo nabajije Mushyantahe nikiza intumbero y'abo bantu ku bwanyu yoba ari nk'iyi
kumure kuko umuntu ugira vuga intumbero ne nuko abayizi ariko kwari kuvuga yuko ubwa mbere bibabaje kuko ubwicanyi buriko buravugwa bw'abantu basanga abantu ku miryango ku mazu cane cane igihe abantu batashe bafatira ku maportail ku miryango turavyo nk'ibiheruka kuba kuri wahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura bakamutemera ku miryango biraboneka neza ko ari ubukozi bw'ikibi kuko harumuntu yokwiyumvira ati bo barabantu babasuma kugira baje kwibibi mugabo n'umuntu agutema kugira kwice hanyuma akiruka twebwe rero intumbero ya mbere y'ibyo ni ubukozi bw'ikibi ni kugira ngo abantu bagire uruhagarara mu gihugu babone yuko atamahoro n'umutekano ikaba rero imigwi y'abantu imaze gutandukira nk'uko mwabivuze yari mu bumaruko bw'igisagara ubikiraja mu buraruko twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana ibrona twama twiyamiriza ikintu cyose kiza gisesa amaraso mu Barundi ubwicanyi nk'ubwo rero ni ubwicanyi umuntu akikwiye kuraba cyane cyane akaburaba mu mpande z'ubwa mbere z'uko inzego zijeje umutekano zitegerezwa gutembera zikaraba neza yuko umutekano w'abanyagihugu umeze neza ni nacyo gitume tuvuga duti tugasaba yuko ibyo bita komite mixte de sécurité zirimo makaratiye yose ziri no mu mitumba yose y'igihugu ko zarashizweho zokora kugira ngo abo bantu mu butandukane bwabo nk'uko umuvugizi w'umugambwe ranake ariko abivuga bumve ko bose bahamagariwe kuja mu wo mutekano bakicungera kuko mu gihe tutarafata abo bantu mugabo ngo bamenye ababikora n'ababatuma birumvikana neza ko abantu bazogomana ubwoba bakagumana amakenga twebwe rero dusaba yuko intumbero y'ico kigi ari ubukozi bw'ikibi bwo kugira ngo abantu bagume mu ruhagarara mu gihugu nk'iki cy'u Burundi abantu bamana uruhagarara bavuga bati nibuca nibuca niwanje sinza kuhinjira
ibikorwa by'iterabwoba nk'ibyo byarigeze kuba araheze imyaka itari mike mu Burundi aho havugwa abantu barukoti nabo nyene batemagura abantu aho hoba hari isano hagati yabo barukoti hamwe nabo
biragoye kuvuga ngo isano ni ariko turazi ko mu gihe hemirije amatora haravugwa ibya rukoti haravugwa ibya gashinge hakavugwa kugira ngo abantu baje mu ruhagarara ariko rero ibi byo byose ibintu bivuga ngo nuko byimirije amatora gusa haraciye iminsi n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bafata abantu bakabatema kandi abo bantu ikibabaje gushika uno munsi ntabwo barabafata icyo twimvira umukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuze nuko abantu bobihagurukira mbere baratevye kugira ngo babanze bafata abo bantu ica mbere nuko abantu batizura bakayerera mu ijoro atari abapolisi atari abaki abo bantu bafata bakababaza kuko atari komite mixte de securite nta bandi bantu bari bakwirebera masaha ringeye nibyo nta couvre-feu iriho mugabo nta bantu batandukanye umuntu atazi iyo baje bava baba mu quartier ugasanga umuntu yabunze inyuma y'umuryango kandi abapolisi biranagoye kukaba nkako kuko ndo bazocunga inzu ku nzu mugabo abarundi bagiye hamwe bakabyicarira nta kigera kinanirana ko ubukozi bw'ikibi nk'ubwo babutuza mu gihugu
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent muri Veneza
ekonda bomba
muri hega Innocent
ndekaho mu kanya washa mu gisata cha Bujumbu
kandi kazina kawe ninde
Nduwimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano muke urangwa muri imisi mu micungara ya Bujumbura aho hari abantu bitwaje ibigwanisho imipanga batema abandi
kome nk'ubu twemereje amatora ba rupanga cyama byashitse bakaza gutera cyane cyane ku mupaka u Rwanda n'u Burundi mu Cibitoke niho bakaze umva iyo hemereje amatora abagize zanabi bamabaje natwe ubu tubabonye ubu ntibyo bihanganira ni kutatira abacunga hakiri kare hama bari keze no kuza rimwe rimwe aha mu kanyosha turabatesha bariruka urumva ubu kubera himirije amatora haza abantu benshi gutera ubwoba abantu ubu ndibaza yuko ubu bikaze mu bice iyo ya Cibito kubera ari ku mupaka niho ntabo b'imipanga bakaze bari baje n'umukanyo washa turabatesha mugabo ubwira tubabonye ikizo bihanganiranira
amakartie bavuga ko abo bantu bari muri nka Kinindo Kibenga ikahakaba hagiyemo na Gihosha muri iki gihe aho ihubanza ntaho twumvise murakoze cyane rwose Nduwimana Innocent reka duhe n'ijambo kandi Martin
mwiriwe cyane
muri hega Martin
ndi mu ntara ya Cibitoke
yego kandi kazina ninde
nisengiyumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni icyumviro kandi ndafite n'ikibazo
yego
ubwa mbere nashaka by'ukuri kuhanura bene wacu abarundi amatora bayisigura itari yo bagaca bafata gereje amatora bakagira ubugu bw'inkozi z'ikibi bakica bene wabo y'ukuri abarundi ibyo bintu barakwiye kubireka kuko nabo bizapfa bibashitanye amatora ni uburyo bwiza bwo gutunganya igihugu ntabwo ari uburyo bwiza bwo kwica bene wacu ikindi ni ikibazo nagomba kubaza babigejwe usanga by'ukuri kugura utwo tugwi dukogwe haba hariho ugusamara k'ubutegetsi byasaba rero abo bantu kuko ari inzego z'igipolisi abasirikare hari n'abenegihugu mbere bagejwe iby'umutekano nta kuntu rero abo bantu boza barasa kenshi kugira ngo bawunganye umutekano murakoze
Martin Sengiyumva reka dushikirize ibyo byiyumviro byanyu abashinga nawe turi kumwe reka dutangure kuri Olivier Nkurunziza ibyiyumviro bishikirijwe na Innocent na Martin mudugwe ku ijambo
numvise ubwa mbere bavuze bati by'ukuri iyo himirije amatora mu Burundi hariho ibintu biba by'ubwicanyi byo gutera ubwoba ati none turipfuza yuko abarundi bomenya yuko tuvukana amatora ahera ibyo ndabishigikiye cyane ningendo cyane cyane yamiba kugira ngo abantu baje mu matora bari mu ruhagarara umwafise ubwoba ariko kandi ubiraze ibiriko biraba ntawo havuga ngo numunyamugambwe uca nkuri yabitana kuko turabona yuko baba ari mu mugambwe uri ku butegetsi baba ari muri abatari ku mugambwe uri ku butegetsi bibahitana mubirumvikana ko ari iterabwoba n'ugira ngo abarundi babone yuko igihe twimirije amatora hari ibyo bintu byaduka nico gituma twama tuvuga twebwe abanyamigambwe twebwe yaba leta kandi yuko ari ugufata ingingo nk'izo kuko nk'uko mwabivuze si ibintu bishasha n'ibintu bimaze kuba no muri kahise bikatubera icigwa tukamenya duti igihe tugiye mu matora cyangwa nk'imirije ibihe by'amatora ukuntu abarundi bakwiye kwigenza kugira ngo ubukozi bw'ikibi nk'ubwo abantu bazana abugwanye twebwe rero mu muganga w'abadasikana nta kindi twama tuvuga duti amatora yose ategereza kuba abantu batekanye mu mutima batekanye hose kugira ngo atore atekanye twebwe rero twiyumvira ko arico gikoba turiko turavuga ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko aravyumva nabo muri leta ba musitanteri harubuze ko muri ntara ya Cibitoke biriyo nivyo kugwanya tukamenya ababituma n'igituma babituma ico rero ni ikintu gikomeye cyane gisaba ko abarundi bafatana munda bakumva ko igihe cyose amatora ahera cyangwa adahera igihugu cy'u Burundi tukuma tugisangiye ariko atanya gupfa atani yindi mpamvu nimwe yotera mu gihugu kugira ngo ako kajagari nkako kabe mu bantu ico dusaba y'abarundi nuko abagutima hanyuma tukicungera kuva kera abarundi bamwe bicungera
ariko amatora atekanijwe mu mwakuza
yego
none
amatora nivyo ategekanije mu mwaka uza mugaba hasigaye amezi 10 n'abantu bahabiharura nk'umwaka umwaka nushika ariko twebwe ico twaba tuvuga n'ubwicanyi tudashobora guharura gusa mu matora nuko twama tubibona mugabo twama tubibona mu bihe nk'ibi ariko mu mugambi w'adasigana ico twari tumaze kubona nuko ubwo bwicanyi bwa barupanga bumaze iminsi buba nibubaye mu mwaka nuko yimirije amatora haraciye mbere ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2 biriko biravugwa mu Kanyosha biriko biravugwa mu Kinindo n'ubu rero umva ko byatandukariye ahandi no gucungera rero ntibihave bica bifata ngo byitiranywe n'amatora ariko igipolisi kigeje kugwanya ubukozi bw'ikinyi n'icyo gushiremo ingufu bukore kandi na ya makomite ajejwe umutekano akore mu butandukane bw'abarundi nihagira bikika muciza nk'icyo abakajagari karengeye
namwe mushana ye George nikiza ku bibazo byabajijwe n'abashinga ntaye babiri Nduwimana Innocent na Martin Singiyumva
ego yinosa asa nuko avuga yuko ibintu bya barutanga byo ifatanye n'amatora ariko kubwanje nako kugumugambe kanake dusanzwe tuvugira nuko ubwicanyi bumaze ibi bya barutanga biramaze iminsi itari mike tubyumva biba abantu batabaza yuko hari abantu barutanga bari kutatima abantu noneho n'ukuntu gisaga cya Bujumbura yaranabyemeje icyo twosaba gusa nuko ababicanyi abantu bariko barica abantu bakwijwipanga bitokono n'amatora ngo abantu babyitwaje babitujye mu matora bihimeze nabi nuko abapolisi administration abantu babijejwe budufate abo bantu kugira ngo tumenye ibyo ari byo tureke kwiyumvira ngo byoba bifatanye n'amatora cyangwa ngo byoba bifatanye bifatanye n'ibindi bishobora kwiyumvira ni kurindira yuko rero igipolisi n'ababijejwe bashobora kutubwira by'ukuri abantu bari bo icyo bagamije nibaza yuko tuba twivuze tuvuze yuko dufatanye n'amatora icyo niyumvira gusa ni uko ikibazo cyo kudahana ibyaha cyane cyane izi nguvu nke tubona ziriko ziribonekeza mu byerekeye uguhana ibyaha nibyo bituma kumbure ubwicanyi bukomera ntibyumvikana ingene abantu batakibona ko ubuza bwaciyemo muntu atakibukimaze ugasanga abantu baricwa ku munsi ku munsi ku buryo umuntu aba yiyumvira ati kuzimanganya ubuzima bw'umuntu bisanzwe nenga n'akazi nenga bikiyabaye ubuhizi nicyo gituma dusaba yuko ubutungane igipolisi inyabutatu komite de sekirite basizeho mitumba yose hageze kwikora bafate ingingo zikomeye kugira ngo noneho ibaba ba rukosi kandi iyo bavuye n'ababatuma ibazo baduteranya atacyo tiko turapfa muri iki gihugu nico gituma rero kuteka ikintu cyo cyavuze cy'amatora no bivuga uko hanyuma nkashikira cyane uyu Matias yavuze yuko ababicyuhejwe bo bi
ego binyarutse
bino kutumenya
bari ego ni cyumwe yo bakora babiri bamaze kutuga murakoze murakoze reka tubibutse mwese ko murabandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jean Bosco
kigali mu Rwanda
kandi kazina ninde
yo
eduka ku jambo ikibazo cy'imbiro
reka tubanze mbanze ngo zaba kamera madu kimiri
yego
ari kimwe kimwe tuguma twibaza ni kuki ko bavuga ngo mu Burundi yego amatora azaje ku none se ko hari abantu benshi tuguma tubona aho nyamwe bava mu gihugu bagenda kandi waba baza pese ko ni je mpamvu zituma muva mu gihugu bigenda mpamvu zimbone bako barabona aya matora bari mu rategura azotsinda agenda neza kuko ubirenze hari abarundi bakiri kwiga gutaha ariko wabona umurundi uvuye hari akavuga ati reka reka imbone ya kuri kimereye inabi nkabo batwara imigambwe yabo ku giti cyabo barimo barakora iki barimo barakora iki kugira ngo biyungire hamwe baje mu ishyaka rimwe ubundi bafata umukandida umwe wenda zaba baturukiye mu bazaseki imigambwe yo cyangwa bafite icyizere wenda mu matora yuko bashobora gutsinda ariko njye ndi kubona yuko nta cyizere gihari kubera ko ndi kubona sindi ibyo bisa n'uko yihariye igihugu cy'u Burundi ariko ikintu mbona n'uko imigambwe yose kujya hamwe ikiyunga ubundi bagafata umukandida umwe bakamushyira imbere akaza ari umukandida atagize ahagarara akagize akareba nk'undi cyangwa uyu cyangwa uri agatwarira abarundi bose kuko njya ndeba abarundi bamwe ukajya uja muri Congo ugahura n'abarundi barimo barahunga ujya muri Tanzania ugahura n'abarundi barimo barahunga usibye ko Tanzania aho bagira bagafatwa nabi ubona mu Rwanda n'abarimo baraza ukabibaza ko bavuga ngo mu Burundi hari amahoro ko bavuga ngo mu nzu ziri mu mahanga ziri gutaha ni kubera iki imbonera ko zikomeza gufata abantu nabi tensere mu ntara za Kirundo na Ngozi niho hantu ubona hari abantu baguma bava mu gihugu bagiye ni kubera iki ikomeza kuba kandi bavuga ngo mu Burundi ngo barimo barategura amatora ngo amatora meza aho batwara imigambwe barimo barategura iki kugira ngo abarundi baze abarundi bose bari mu mahanga bizere yuko igihugu gifite umutekano uhagije nicyo kibazo nabaza
murakoze murakoze Jean Bosco reka duhe ijambo abashinzwe turi kumwe Olivier Nkunziza Jean Bosco ati ikibazo cy'abarundi babandanye guhunga muri iki gihe ikibazo cy'imbonera kuri abanyamigambwe muri kamukora iki
murakoze cyane jewe nibyo ndi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi intara zitari nke ndazitemberera icyo namenyesha abarundi n'abatwumva mu makungu ni uko bamenya neza yuko dufatiye mu bihe byaheze by'ukuri mu Burundi nta barundi bariko barahunga benshi cyane nta bariho nk'uko byamyeho hariho abarundi bajya hanze n'abagaruka bashobora guhunga ingorane iyi canke iriya ariko nta wubwa ngo hariho ikiza nk'uko twakibonye mu 2015 ngo abarundi bariko barahunga ku buryo budasanzwe uretse ko mbona n'abahunguka mbona abahunguka hariho abahunguka kandi ikindi no vuga nuko mu ntara zose z'igihugu naho hariho abantu batembana ibipanga ndikuvuga ngo mu Burundi ni intara ntanyabagendwa abantu baragenda ariko naho aba umuntu umwe ahunze birumvikana ko ari ikintu kibabaje bishobora kuba umuntu ahunga ku mvo nyinshi imvo z'inzara imvo z'umutekano imvo z'ingorane abafise ariko twebwe mu muco twamenya nuko mu iki gihe turashima neza ko dusigaje amezi 10 ariko abarundi dufatiye mu bihe by'amatora biheruka nta barundi benshi bariko barahunga ariko ikintu yavuze bati hariho abantu bagenda kubera twumvise hariho abantu b'imbonera kure bari mu mitumba yose by'ukuri ko imbonera kure zibaho mu gihugu cy'u Burundi nta gitangaza kiriho kuko n'urwaruka ruri mu mugambwe w'adasi mu mugambwe CNDD-FDD icyo twama tuvuga gusa mu mugambwe w'adasigana nuko tuvuga duti urwaruka ruri mu migambwe yose ni rukurikize indero ku buryo atawuhohotera uwundi ku buryo tuzoja mu matora atawuriko arasimbanirako iyo ni imvugo rero tumaze kumva kandi maze kubaho kandi igihe cyose imbonera kure zisimbiye kwa dasigana zanze zigasimbira abandi twarafashe ingingo ko dutegezwa gufata abantu bose bakabarira abo mu migambwe yabo ko dutegezwa guhiganwa kandi tudahizanyayo icyo ni igikorwa kidasanzwe abantu bategezwa guhimiriza icyo yavuze nacyo ngo mbega imigambwe iri kwikora iki kugira ifatane mu nda izo ni programme za politique kumbure zitajyanye n'ikibazo cy'umutekano munsi twebwe umugambwe w'abadasigana no munsi gushika uno munsi tuzobera mu matora kandi nta wundi mugambo tuzokwifatanya kuko umugambo we wadasigana urikwiye ariko igihe cyose byoshika ko bivuga muga uno munsi uko turakora nuko duteza kugira ibishobora byose kugira ngo umukandida ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi abe umuntu azana amahoro n'umutekano kugira ngo uko biri no munsi bisumbirize.
Murakoze reka duhene ijambo kandi ni kiza George nawe nyine yagice avuze ku byashikirijwe na kubibazo bibiri byashikirijwe na Jean Bosco ari mu Rwanda duga ku jambo
yego na byumvise kandi amushimiye cyane kuba aratushinga n'ibibazo biri mu Burundi ikiba igihugu kibanye cy'u Rwanda ariko kubijyanye n'abantu babandanya bahunga birababaje cyane yuko abantu bavuga yuko hari amahoro kumutekano n'ubuho hose ariko barundi kuguma bahunga n'ukorera abahunga tarabasazi bibagwaye mu mutwe n'uko bafise ibirukano rero nta uhakana cyane yuko hari abari kwarahunga gusa igikomeye si kubihakana n'uko tumenya mbere niko iri kwarahunga kubyerekeye yavuze yuko bahungonera kure ariko nibaza ko yo bandanye batohoza yiwe nicyo gituma bwa mbere navuze yuko abantu bubandanya gutabarana kuko abantu turacafise ubwoba burengeje ntibyumvikane ingene imbonera kure ishobora gufata umuntu hanyuma bakabona ko ariko arakora ikibi bakamureka aho bobiye hamwe kugira ngo bamurwanye kuko muri CNDD-FDD basanzwe umugwi w'abagwi w'abajene barimwo baravuga yuko umuntu wese ahanwa ku gatwe kiwe kandi ubona ko siri mu makosa ahanwa nicyo gituma dutumira yuko abarundi batasubira guhunga bahunga imbonera kure ahubwo bobegera bakavugana ibikoze ikibi ari umwe ari babiri ntibazonanira igihugu niya conscience collective tuko turatumurira abantu niyo tuko turigisha mu muganga kanake yuko abantu bohindura ingendo abantu batokwama iminsi yose aragakomye boca biruka ahubwo boja hamwe kugira ngo icyo kintu gituma bahunga bakirwanirira hamwe ari umuntu umwe kiranone aba bantu bariko baratema abantu bakoresha ibitanga mu makuru dufise mu kanga kanake nuko batarondera hanyuma bari mu kanga batari ku rutege nuko hariho n'abantu atahubegana bya politike abamenyesha makuru ndetse banavuga yuko n'uyahora arumvise ati Bujumbura arimo urumva yahora ari mu CNDD-FDD ni kuvuga yuko aba bantu ari umwasi w'igihugu ari abo kurwaniriza hamwe atari umwanya wo kuvuga ngo reka nirwe ko abakoti bari aha kw'amatora reka mpunge abarundi bose batumirira n'ukuri guhindura ingendo ibintu byo guhunga bakabireka ni byo kuri hari ubyiza ubwo batugira ubwo bakumwe ariko bo kwihutira kurwaniriza hamwe umwasi nicyo cyo kutwigisha
abantukwigisha
biragoye kumenyesha n'ibindi hanyuma kubyerekeye iby'amatora ashobora tuba tubakora tuba tubategura kandi biriya natwe twarayatereye tuzoyitaba turiko tubavugana n'abandi banyamigambwe kuko turemeza yuko naho mu Burundi dufite imigambwe irenga 35 si uko imigambi ituma dutera imbere ari uko ingana nuko hari imigambwe usange isangiye ivyiyumviro ngendegwako isangiye abafite sosiyete ivyo rero ni ngombwa navyo ni vyo bihinduka abantu baje hamwe nibaza yuko uyu muvandimwe wo mu Rwanda yorema bizoza kuko buri hanake turemeza yuko kuja hamwe n'abandi kuganira n'abandi
ndabibutse
kora inyishu y'umubumba kwari byo bishobora gufasha igihugu
ndabibutse mu mpe inyishu ngufi ngufi akanya kari hutacane rwose reka muri iki gihe duhe ijambo wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Jean Long mwiriwe neza muri hega Jean Long
Kigali ndarahana bita ku mukuyu
yego akandi kazi na ninde
amazina yanjye ni Jean Long Kurutusi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano uhungabanywa n'abantu itwaje imipanga mu Burundi muri iki gihe tuvuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ikibazo nari mfite mbere na mbere ariko ikintu navuga ni ibintu bibabaje cyane nge rwose ndababaye cyane rwose kuko ibyo bintu ntago bisanzwe kumva bafata ikiremwa umuntu bakagitesha agaciro bagatemagura none ngiye ikibazo nabaza batumire ese ubwo bushyamirane n'umutwe se waba witwaje ibyo birwanisho utema abaturage se cyangwa byaba ari ukurwana hagati y'abaturage none se ikindi kintu navuga ko numva mu Burundi havugwa cyane cyane ibintu bijyanye n'ubukene ntago byabishoboka yuko bo bitwaje ibyo birwanisho baba ari ibisambo cyangwa ari abasabuzi. Murakoze cyane, ibibazo byanjye byarije ngo by'Uwiteka biteho.
Murakoze Jean Long Mushiana he Nikiza George dutangure kuri mwebwe ibibazo bibiri abo bantu bari mu rwi ka bo bari mu rwi uzwi cyo ni kibazo nibaza ko mwagerageje guca hijya no hino mu ntango bo babikora wa kubera ukene duga ku jambo ikibazo cyemwe inyishu kuri uyu munsi kana
murakoze icyo umuntu yo yotangira ko nuko umuntu atari umugwi ugwana kuko umugwi ugwana urivuga abo nabo ntibarivuga. Ikindi umuntu avuga ati yaba ari umugwi uri utunganijwe ukora ibyo bintu baba bamaze kuduha ababijejwe abantu bari bo gushaka kuri isaha rero abo bantu ntibarivuga kandi n'ubutegetsi abapolisi canke abajeje intwaro ntibaravuga ko uwo mugwi uriho mugabo icyo bariko barakoresha tukiyasaboneka kuba ari ubukene umuntu abivuga uko nyene ariko aho bimaze kuba n'uko bashika bagatemagura umuntu ntagice bamutwara bagasiga ari intere bakagenda. Umusuma rero iyo umuntu atewe n'ubukene ntatemagura ahubwo arakoba ni ukuvuga agafata ibiri ku muntu yishe agatwara akakingira mu nzu agatwara amatungo ariko menga abo bantu ko babivuga nuko tubizi siko bigenda. Ni ukuvuga rero ko uwo mugwi nako abo bantu batarivuga baribo ntituzi ikibagenza ejo bituma mu ntango twavuze yuko ababijejwe bitorenga aho abantu bifatiye ibihishu biriko biraba ahubwo nibanyaragase tumenye abantu abariho kuko tubafise inzego zikwiye ziriko zirakora igipolisi ubutungane intwaro n'inyabutatu n'inyabune bariko barakora. Sinzi igituma rero bateze kuduha inyishu tureke kuyibwira. Murakoze
reka tuhe n'ivyo bibazo Moshe na Olivier Nkunziza ibibazo vya Jean Long duka ku ijambo.
Iyo ariko aravuga abasaba baradazi uko ngo bari ubukene butuma abo bantu bashobora kuba batera kugira ngo bibe abantu habe namba njyewe nabivuze n'ubukozi bw'ikibi ubwicanyi bufise isano no gushyira abantu mu ruhagarara kugira ngo abarundi bagume bari mu ruhagarara babona yuko igihugu cyabo ata amahoro n'umutekano uriho hanyuma abantu bakumbure bahebe bahunge igihugu cyabo kuko bugiye ikintu kimaze gutera kikagusanga n'imbere y'umuryango wo havunahunga karce wahora ubamwo kugira ngo uje ahandi. Naha rero tuvuga duti iki ni kibazo cyo kutarabira mu iyo mpande gusa y'ubukene naho ubukene bwo baho si ubukene bwo tuma umuntu uza kumwicukagira ariko ni ubukozi bw'ikibi burengeye buri mu bantu biyumvira kugiranira nabi n'abandi kandi nabibonye ko twanabivuze ko iyo ngorane itaraba umurundi ari mu mugambo uca nkuriya tumaze kubona ko bifata abarundi bari mu mico yose iki rero cyofata abarundi bakumva ko atari uwo mu mugambo uca nkuriya biraba ariko biraba abarundi bose. Ikijyanye nuko iyo bari migwi y'abagwana nta migwi mbona iriko ngaha iragwanira ngaha mu gihugu naho iyo bivugwa si migwi y'abagwana niyo iyo migwi y'abagwana igwana mu gutema abantu irashakireke kuko imigwi y'abagwana niyo bihabuze ikindi siyo bije gutema abantu ibasange mu mihana ibasange mu miryango abo rero n'abantu babicanyi bo gutera ibyatsi kandi tugasaba leta ko yakoresha ingufu zose kandi abo bantu bagahanwa uwofatwa ntibamurenze ko uruhu rw'amazi bamuhane biboneke kandi abarundi babyumve ko abo bantu bahanywe bimwe by'akarorero.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumarabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndayisenga mwiriwe neza.
Ego mwiriwe mwiriwe
muri hega Ndayisenga
mu Kirundo
murafite ikibazo murafite icyumviro?
Je cyumviro nari mfise yana ibintu biri kubera mu Burundi bwacu ni ibintu biteye ubwoba kandi bibi gose na cyane cyane ko twimije mu by'amatora ahubwo ndicyo duhamagara abarundi bene wacu nuko twoja hamwe tukareka tuguma mu ruhagarara twama mu mpagarara bamwe ngo bahunga igihugu abandi bari hanze n'ibindi mu gihugu cya Tanzania kirakwiye kutubera akarorero.
Murakoze Ndayisenga reka duhe n'ijambo kandi Joel turagaruka ku cyimvuro cyawe tubaze abashinga ntahe bagira icyo akivuze ko ariko reka tubanze duhe ijambo Joel. Joel mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hega Joel?
I Kigali mu Rwanda.
Akandi kazina ninde? Nimubona murafite kibazo murafite cyo mubiro turiko tuvuga ku mutekano muke mu Burundi
ubwo mwenye usabatumire gacyaha analire ijwi rya Amerika nifata
uti
alo
wi
kimwenye usabatumire na analire ijwi rya Amerika nti sinamwe ndayumva neza ariko na ikigano cyo nacyumvise
abatumire ni Olivier Nkurunziza akaba ari umunyamanga mukuru umugambwe ipona akaba ari umuvugizi wayo turi kumwe kandi na Georges Nikiza akaba ari umuvugizi umugambwe hanaka duga ku jambo ikibazo cy'imvira
tutubaza dutatu
yego
ikibazo cyambere bo bari gukora iki kugira umutekano ibujumbura ugende neza cya kabiri ariko ko mbona Burundi mbonera kure nazo sanga ziri hagiyewe mvuba ndwara mu ntara ya Muyinga ko mbonera kure nazo nyine hagiye bahotera abanyagihugu gasanga biri nazo mu bahunga bahunganya umutekano kubera bego hata mna gihugu nabyo mu bihunga banyumuteka none ivyo bari gukora iki kugira biveho matara azagana neza 2020 amatara tuzoyitabire ibintu bihagaza neza hari bujumbana no munta none ivyo bazo na resi
murakoze Joel Mushina hi Olivier Nkurunziza impanuro zatanzwe na Ndayisenga avuga ko abarundi ahubwo akwiye kuja hamwe akana ivyo bibazo vya bibiri bya Joel abaza ikintu cyokorwa kugira ngo umutekano ugende neza duga ku jambo kiba kuri ibyo bibazo bibiri
murakoze nibyo Ndayisenga mu Kirundo aheje kuvuga ati ibintu biko biraba mu Burundi birateye ubwoba cyane nibyo ibyica abarundi birateye ubwoba ariko ico twomenyesha si ibintu biteye ubwoba bwose kuryo abarundi bogenda barabundabunda nibyo hapfuye umuntu umwe birababaje mu gihugu ariko rero ico no vuga twebwe abarundi bitwogira ubwoba kuko ingorane ya mbere iteye ubwoba ahubwo no kugira ubwoba cyane abarundi nuko izo ngingo zafashwe twohaguruka mu makaritsi tubayemo mu mitumba tubayemo dukomeze umutekano mukora abo bantu bagomba gutera akajagari bagomba kuzana ubwicanyi mu gihugu mu gihe twimirije n'amatora nkuko babivuze ibi rero twamye dutanga impanuro nomenyesha yuko turavye ibyo biba ni ibintu biba mu ijoro abantu baryamye si ibintu biba ku mutanga umuntu aguteme na rero nomenyesha nuko leta yofata ingingo z'ukuntu yocungera umutekano wo ku mugoroba amasaha amaze kugenda kuko se umuntu agutema ku mutaga turiko turagenda n'abantu biya dukiza mu ijoro mu gihe bamaze kubona ko abantu bamaze kwegera imihana bamaze kuja mu nzu ugasanga hajya amasaha yigi imbere barakoze ubwo bube gito n'ubwicanyi ni ibintu rero biba mu ijoro mu mwinyegezo twebwe rero ibyo avuga nuko tubandaye dufata mu nda kuko nico cyonyene kizotuma abarundi bakundana mu butandukane bwacu mu buryo budasanzwe bw'imigambo itandukanye Joel nawe yavuze ati hoko gwiki igikorwa gikomeye nuko abarundi bokundana hagati yabo bakamenya yuko yabo umugambwe bwabo ubwoko bwa bidini kitoba ikintu kidutandukanya kuko ikiremwa ca zina muntu ni n'imana yaremye abantu nta mvo nimwe iriho kugira ngo girire nabo umuntu rero no gufatana munda hanyuma tukarinduka ico nomenyesha nuko abantu benshi bamaze kumenyera kuvuga ngo imbonera kure rero mvuga ngo abazigana na barabisiguye imbonera kure z'abantu bavuye muri Amerika z'abantu bavuye muri Kongo z'abantu bavuye muri Angola na Barundi no kumenya rero ko ari umuhungu wo kwa Minani ucanga wo kwa Gwasa hanyuma rero yakoze ikibi tukamufata tukamushengeza yemeza rero ko ari mbonera kure hanyuma tukamufata kugira ngo icyo kintu abantu bubatse cyuko imbonera kure umenga ni ibintu abantu batekerwa mu gihugu hanyuma tubashikirize abajeje umutekano tubone n'ababakorera ko kugira ngo tuvuze ijambo gusimbonera kure ntituvuge ko ari Minani wo kwa Naka bituma bijya mu kinyigimbe cy'ibintu bigatuma abantu bidatandukanya abantu rero nico gituma twebwe abadasigana twihaye duti Naka wa Naka wo kumutumbu yagira ingorano ubu hanyuma tukaraba ko batamuhana kuko ibyo nibyo byonyine bizosambura ico kintu abantu bamaze kubaka cy'imbonera kure cyukumenga nibimana mu gihugu kandi ataruko umuntu akoze ikosa nari hanuye kandi twaba twabwiye abarundi n'amakungu ko abo bantu bategerezwa guhana uzokwemera ariko hanuye ku mugambwe hanyuma twadufatane n'uwo mugambwe wemeza ko ugaruka rwa rugo kwica abantu
reka namwe mushana hiyo Georges Nikiza mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Ndayisenga na Joel Ndayisenga atanga impanuro ko abarundi bose bakwiye kuja hamwe
ego twamye tubivuga kuva kera yuko
abarundi bakwiye kuja hamwe cyane cyane igihe batewe n'abantu batitwa izina bakaja hamwe ndetse tuvuga n'umugambi wacu ni Assemblée Nationale pour le Changement abantu nibaje hamwe kugira ngo bahindure ibintu bwa mbere bihindure bo nyene hanyuma bahindure ibintu ni byiza rero yuko abantu bafitwa majambo ariko bo bivuga mu ngiro kugikeye ijowera jewe singa kure n'ubugezanje Olivier nuko imbonera kure zidakodwe mu mafera beto zikodwe mu mabuye n'abantu tuzi n'abantu tutaho bavuka n'abantu mbere bari mu kambwe CDFDD ariko mu kambwe CDFDD nimba ari umukambwe uvuga yuko utwarira bose ibyo kwemera yuko umwe mu rwaruka basanzwe bemera ko akora ikibi kugira ngo bavemange nicyo gituma dusaba abantu abarundi bose abantu batari mu migambi abari mu migambi bose kugira ngo bahagurukire ikibi mu Burundi cyaba gikozwe n'imbonera kure cyaba gikozwe n'uwari we wese yitira umugambi kuko nkuko nabivuze niba avuga ngo n'imbonera kure yabikoze hamwe bagaca bahunga hamwe ngo Burundi buri ko burasha kubera imbonera kure ntacyo ariko barafasha ubufasha ni gutabara ubufasha ni ubufasha abandi kugira ngo bikure ko umunyakibi rero tuhamagarira abantu yuko gushyira imbere ubwoba gushimira imbonera kure yuko atari byiza ari ugutera ubwoba abandi ubwa mbere abanza kubyitera hamba gutera ubwoba abandi abona turabiryamirije rero imbonera kure rero zihagurukira nimba ari mbi kugira ngo tudereke umunyakibi aha aba mu bantu aba mu gasho nicyo gituma rero tutavuga yuko ibi bintu by'ibipanga bidafatanye n'imbonera kure reka n'ukuri nimba ribonera kuri bazatwereka ariko kubashaka kuri isaha abanywanyi b'umugambi hanatu batugira yuko ari abantu bataramenyekana bafite ibitanga batima abantu mu ijoro hanyuma bakayonga ego ni ibyo twagira tuvuga dushashe tukumuriza abarundi yuko abibonera kuri bazaza kuzitwaza kugira bahunge igihugu
muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Marie mwiriwe neza
mwiriwe
muriga Jean Marie
manda makeza batumire ndingoza
barakumva tugaku jambo akani kaze na ninde
ndwayo
ndwayo murafite kibazo cyumviro
ego kibazo cyambe nagenda kibaze umuvugizi w'umugambo w'adasigana ipron
ego
nagenda mubaze ko yo bazigituma baba ariko barakura abasirikare bariko barabakura ahantu hari amasite y'abadeparase bacitse ku 193 cyane cyane mu ntara z'uburaruko koyo bazigituma ko ari umutekano wabaye mwinshi cyane cyane kuko uri kuraraba birashaka kuba bifitanye isano na politiki yo bihari ubu kuko ndakibajije ndakibona kuko ndazi yuko iprona ifise iri mu nze ikaba ifise icyega cyambe cy'umukuru w'igihugu akaba umushyikirano w'umutekano wo kwivuna banki batwaguye arimo ajejwe ko bari ico babizi ko hanyuma kina cyane ngomba mvuge nuko ibyo kuvanga imbonera kure mu kivunga sibyo kuko imbonera kure zose ntizimeze nabi ariko hariho mwa bamwe bitwaze yuko ari imbonera kure kugira bononera abandi sibyo bapfa hagati yabo ahubwo rero ko basanzwe bari no muri leta bo dufasha kugera umugambo uri ku butegetsi bakarakuntu basubiza ku murongo abawinyitirira mugabo ariko bakoresha izindi nyungu zabo bijyanye no kononera abandi
babana murakoze Jean Marie Ndwayo kadutangwe mwebwe Olivier Nkurunziza ikibazo cy'ambere yakibaje mwebwe tukakwijamo
ego arakoze cyane arabajije ikibazo avuga ati mbega mu bamumaze kumva yuko abasirikare bariko barabakura kuba ahantu hari impunzi kugira ngo ubwoba bugaruke mu gihugu icyo ni kibazo tubaze kubyumva batari bake babidutera kwa kamo kandi umugambo w'abadasigana nkuko wama iyi kibazo cyose cyadutse wamugihagukira ukagikurikirana impa donido ukamenya igituma ariko nditwovuga ngo amaposition yose ari ahantu ari makambi y'impunzi ariko barayakurako icyo gituma turiko turabaza igituma mu buhinga bw'aba yeje umutekano aho byabaye twavyumvise muri commune Gasogwe twatumvise n'ahandi kandi niyumvira ko ico kibazo uno munsi ntari bwishure ku izina gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kuko sindi umuvuzi wiwe ariko naho yamuka mu mugambwe iwacu ariko ico kibazo ndakimenye vuba turemeza neza ko mu minsi no mu 2015 haraba ingorane nyizo twaragitoreye inyishu niyumvira yuko ikintu cyose gishobora kuzana gisubiza inyuma umutekano w'abarundi ugamba badasigana n'ushobora kuguma ukirorera uko niyumvira ko nico tuzogitorera inyishu puno munsi sino hava mvuga ngo ica bitumye niki kuko sindimo barongoye igisirikare mu gihugu ariko ico kibazo twaracumvise kandi twaragifashe mu minwe mu minsi tuzogitorera inyishu iboneka tuzoterera twegera abajeje umutekano n'ibyicyo cyambere cy'umukuru w'igihugu ari mwabo nabo nyere tuzobereka kugira ngo twerekane impungenge abarundi bafise mu gihe abajeje umutekano babatwaye kuko wafise na burya amatora yimirije abarundi bama baja mu ruhagara sigiye rero cyo gukura abasoda ku maposition ahubwo ni gihe cyo gushiraho kugira ngo abarundi bagume baremye
ku kibazo naco cerekeye kufatira kivunga imbonera kure
nivyo abari mu mugambi uri ku bitegetsi turabonana kandi turaganira kama twaberetse aho bitagenda neza nazo bitagenda neza tukabivuga rero tuzoguma tubivuga yuko nta muntu numwe afise uruja mu iki gihugu cyo kwitirira umugambwe kugira agirire nabi ikindi tumaze kubona ibyo imigambwe ikora umugambwe wo himiriza abantu kugirira nabi abandi kugira uronka majwi uwo mugambwe nta uri kuraja atari kuja ku mushiro
muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya America turi kumwe na Idrissa mwiriwe neza Idrissa muratwumva
ni karuruma
yego kandi kazina ninde
ndibariza uwo muyobozi mwatumiye
yego
kubera abarundi n'abavandimwe bacu kubera amakuru amaze n'imizi bafite izihe ngamba zatuma iyo mitwe yose nyine leta nyine kugira ngo iriya mitwe ibungabanye umutekano bayinesha noneho ngo njyanga mubaza ngo twize n'abanyarwanda twifuza ko abarundi bagira umutekano kuko nta bavandimwe tukunya tugasabana bafite izihe ngamba zo guhosha bariya abantu bakora ari amakosa nyine
murakoze Idrissa reka dutangurire iki kibazo cawe kwa George Nikiza telefone yari yagoranye gatoyi Idrissa harabaje niba mu migambwe abanyapolitiki mufise imigambi irashe yotuma imirwi itandukanye ihungabanya umutekano mu Burundi ituzwa duga ku ijambo
yego murakoze ubwa mbere hoho nuko uyu mugwi nuko twabivuze atitwa izina ariko ndemeza cyane yuko ari abicanyi umwicanyi nawe umugambi nta muntu umugambi umuntu amugirira no kumurondera hama bakamufata hanyuma bakamuhana bakurikije amategeko y'ico gihugu nta wundi mugambi rero turondera nuko ababijejwe bagerageza bakoresha ingufu zose zishoboka kugira abantu bafatwe kubyerekeye ingorane igira kumbure ziri mu Burundi zijanye n'impari ya kumbure niho yagombye gushira nuko muri hanafi tuvuga yuko umurongo wa mbere nako intute ya mbere kivi cya mbere cyo fata abanyamigambwe ariko leta nayo igiye imbere ni ukuvuga yuko twe twemeza yuko ibiganiro bigikenewe hagati y'abanyepolitiki haba bari hanze n'abari mu Burundi kugira bikabera ahantu bumvikanye ko kugira ngo izimpari zihere kuko hari abagomba yuko zihera mu bya politiki ariko hariho n'abantu bamaze kuvuga yuko ibi bintu bishobora guhera biciye mu nguvu twebwe ntitubabwire dushyikiye abantu bagomba yuko bihera mu nguvu ariko ni byiza yuko abantu bumva yuko ibintu biri mu gihugu nkuko twayibonye kuva kera yuko bitohera biciye mu nguvu ariko hakiri kare kugira ngo abantu bicarane nta bintu by'amananiza biruta ibyo mu 2023 biriho nuko abantu bokubahukana bagahebiranira kugira ngo noneho dutere tuje imbere duteze imbere iki gihugu duhe amahoro ibihugu tubana cyane cyane u Rwanda rutubikiye abarundi muri Tanzania ndetse n'ahandi icya kabiri nuko uburyo bwo gutegura aya matora mu buryo kubutegura haba mu kuyategura mu kuyajamo ndetse no mu nyuma zaho abarundi bose cyane cyane abagiho n'ibyabandi bari by'amatora bo babarimo andiko ndavuga cyane cyane uyu mugwi utegura amatora inzego zisanzwe atunganya abayacungera abayaraba nuko abantu bose bo bazwa hanyuma kugira ngo
tashyire byabo
na kimwe kugira gatatu nuko itunga ry'igihugu risabikanywa atawanja wangura kugira ngo inzigo indambi bihere kuko nanone haraye inzara habyuka inzigo
ibyo
mu ncamake ibyo tuma tuva muri amakimbirane hanyuma iyi migwi yabica ntiduteranye ngo tibo tubafite amatora ariko by'ukuri ibindi dukabira handi umunyakibi ahanwe kuba ari umunyakibi hanyuma umuntu tubeho mu mahoro n'umutekano.
Egome namwe Olivier inkuru nziza mu mugambwe ipona nkuko Mushentare Idrissa yabibajije mwamufise imigambi yo kugarukana mu mutekano eka gutuza nk'imirwi yose yoba ihungabanya umutekano.
Umugambwe w'adasigana ipronda ico namenyesha abarundi n'amakungu nuko uri ku kibuga uri ngaha mu gihugu nivyo kandi nta mutumba numwe tudasise kwa abanywanyi cambere tiko twakora n'ukwigisha kugira ngo umugambwe ubwa mbere utsinde amatora kuko iyo umugambwe utsinze amatora ubufise inguvu ziboneka zo guhagararira umutekano mu gihugu ariko naho bitari ngaho uno munsi umugambwe w'adasigana umugambi wawo nta handi uhagaze atari kwigisha amahoro ubumwe n'ubutungane mu bantu nico gituma twebwe aho duhagaze no munsi yaba leta abadasigana baba bafasha baba barimwo nuko amaduhimiriza twerekana neza ko ikintu cyose wifuza kugira ngo gishike ko kidashobora gushikwa ko ngo utoye inkoho urinze gusesa amaraso y'abarundi kakaba nkako umugambwe w'adasigana kuva kera narindi ntiwigeze ufata inkoho ngo uje mu ishyamba nicyo gituma uno munsi duhimiriza tuvuga duti imigabo n'imigambi y'umugambwe Ludovico Rwagasore yasaba iterambere ry'abarundi yuko abantu bafatana mu nda mu butandukane bwabo aricyo cya mbere twobandanya dushyira imbere imigambi rero si mishashi uno munsi tuzana mu mugambwe niyo tuguma twogera ko y'umugambwe Ludovico Rwagasore yuko yerekana abarundi mu butandukane bwacu mu bwoko butandukanye mu madini atandukanye mu byimviro bitandukanye ko bidashobora kuba ibintu intandaro yuko abarundi bicana twebwe rero aho duhagaze uno munsi nuko tuba turahimiriza abarundi bwa mbere batora umugambwe w'adasigana ipona ariko kandi duhimiriza abarundi bitegurira amatora ntibasubire guhunga abanyepolitiki bari ngaha mu Burundi ntibaje mu matora ngo bahengere bugira buce tugira tuje mu matora ngo bahe niyo ntandaro y'ukuba demokarasi mu gihugu yisubira inyuma ariko kandi igatuma n'abarundi bagirwa bishyira bitabaruka abanyepolitiki bari hanze botahuka batahuke nibyo ibiganiro babivuze ariko ababishobora batahuka uno munsi naho ibiganiro bitoba amatora yazoba kandi twama tubivuga utora nabi ugatwagwa nabi kandi wanka gutora wanka no gutwaga.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza mwiriwe neza muhiga Claude
turi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
subwira kandi kazina kawe kikirundo
ni pandayira gice code nkangomba kora mutu nabatumire mu bashura mu kibi
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'imviro kanya karagiye mu kanya gato
na cy'imviro cyacu ni nk'impererana nagomba ntere kize bari ko baravuga uri kurumviriza bose umenga bose bari mu kuri mugo nkatege abanyagihugu kumutuma dekumba imvugo z'abanyepolitike ntabwo bose twamaze kwabona nko kumenga bavuga bishira ko ntabwo uvuga ati je ndi mukure ego iyo bishitse amatora y'imiriri izo ngorane ngaha mu rundi turazimenyereye kumva ngo bya rupanga ngo barukoti kandi rwasanga bibaye imbere yuko amatora agomba be n'inyuma yayo asanga tega abanyagihugu iyo hageze bagiye kwa tujuragiza abanyepolitike nyine ugasanga bya bindi ya amatora abaye nabi ugasanga amaze kuba nabi tugize ingorane z'ubukene nk'uburazi nk'ingorane dufite ubu unyana kubera imvo ya 2019 yaba tayi demirikenze ubunye Burundi tuba dutekanye tuba tumeze neza tuba tujya tugice dushira tune urabona ubu unya ubukene abanyagihugu kubera iki abo banyepolitike nyine akajambo kandi karakubonye murakoze
murakoze Claude reka tubanze duhe ijambo kandi Reverien. Reverien niwe neza
niwe
muri higa ya Reverien
karere k'iyaga bigari.
Yego murafise ikibazo cy'imviro mu kanya gato kanya karihuta.
Ego afite icyiyumviro we nagomba kubaza uwo muntu ujenya arongoye ipfona bo nagomba kumubaza ati none kubera iki ibyo bintu byama byaduka amatora iyo agira atangire oya sitera bwoba angira abo mugambwe sendedes dugari mu arakora imbonera kure kugira abatera ubwoba abantu kugira abatazobatora yuko babagabisha yuko bazibonera bo ikindi nagomba ko none bavuga bashimikira ku bintu by'amatora kandi tubona abandi bari hanze barahunze bataruhara bwo kujya mu ayo matora hari impinduka bizeye yuko izoba batagize batagiye hamwe ngo habe ibiganiro bijyemo bose n'abandi banyepolitike bisange mu matora.
Murakoze Reverien reka mushyira ntahe Nikiza George mubanze mu ishuri ikibazo cyabajije na Reverien asa n'ushyira amakosa ku banyapolitike reka ubukene buhari ko byavuye ku banyapolitike mu 2015 reka n'ibyo bibazo bibiri bya Reverien baza ko bwo bari uburyo bw'umugambi uri ku butegetsi kugira ngo batere ubwoba batazobatora duga ku ijambo mu kanya gato ndabona ndumva telefone igiye ni mushi ni telefone ya George ishobora kugiye reka ibyo bibazo tubibaze Olivier Nkurunziza tuga ku ijambo ku bibazo bya Claude na Reverien
yabivuze ati bumvije abanye ya politike bama bariko baravuga imvugo menga iri mukuri ariko tukasanga ibyo bavuga si byo icyo niyumvira nuko abarundi ubwa mbere babanza bakaraba abanyapolitiki ibyo bariko baravuga ibyo batavuze batabishize mu ngiro bakabahindurira kuko niyo mvugo itegerezwa kuba mu banyapolitiki nta munyapolitiki yaza kuvuga kugira atere ubwoba abantu ngo ntabashikirize yuko ibintu bizogenda neza niyo bari imvugo yuko ibintu azobashikiriza bidashoboka ariko icyo twokwemera nuko abarundi ahubwo bavuga bati ibyo mwavuze ni mubishikako nibyo hari abadabishikako nico gituma amatora abaye abo banyagihugu abo banywanyi abo barundi bavuga bati ibyo batwemereye ntibabishitseko none no munsi nitugutora niko karorero kabo kandi nico gihano bakwiye gutanga nico no basaba uwabemereye ibintu nabishire mu ngiro amatora azoza bazorabe bamuhanire mu isanduku y'amatora Reveri ivyo yavuze ati mbega nibwo bari ubuhinga bwo gutera ubwoba kugira ngo abantu bareke gutora imbonera kure je nagira ati ndabisubiremo iki cyoco cyo gutemana cy'imipanga nikiraba abari mu mugambi uri ku butegetsi cyanke abarundi batari mu mugambi uri ku butegetsi bwose kuko turavye baba abari mu mugambi uri ku butegetsi barabatema kibaye abari mu mugambi utari mu butegetsi nabo nyene barabatema igipanga birumvikana niyo aba rero ari umuntu ariko aragira strategy yo gutema abanywanyi biwe agatema n'abandi bose murumva ko uwo muntu
ndumva na telefone ya yimushyanahe Olivier Nkurunziza nayo nyene isa n'icitse ikintu ariko yashira nuko hariho abantu benshi bavuga ko umunywanyi Reverien avuga ati mbega ntibwoba ari uburyo bwo kugira ngo mugambi uri ku butegetsi utere ubwo abantu kugira ngo baze bawutore ikindi kibazo cya Claude nawe akaba yavuze ko abarundi bose eka izo ngorane bazirimo zo bose bakwiye kuja hamwe kugira ngo barabe ko hashobora kuba ari nk'amatora yimirije yo mu 2015 yo batuma abantu bigenza nk'uko bigenza ariko ico kibazo nk'uko twakivuze ni kibazo cagiye kiragaruka cagize kuba mu 2015 aho hariho imirwi y'abantu bita barukoti eka batera ubwoba abanyagihugu cyonyine ugasanga na kajagari mu gihugu cyose ariko nk'uko mukuru w'igisagara ca Bujumbura bitangaje yavuze yatangaje ingingo zimwe zimwe zizotuma abantu cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura basuzumwa bakabaha nk'amakaye yo kugira ngo abantu bose bahaba reka bamenyekane nshuti mwese rero mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga turabashimiye cyane rwose turashimiye na Engineer McLean yadufashe mu gabwivyuma na Fatuma Kalala yegeranije ikiganiro turashimiye Olivier Nkurunziza eka na George Nikiza naho amatelefone atarameze neza turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
mukomeje kutwumva ni radio.